Gri Mesut Amerik. Izwi Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi muri kumwe na Fiden Yongabo
na Thomas Kamilindi mwiriwe neza dore ingingo z'ingenzi z'amakuru abatavuga rumwe na leta ya Kongo bacitsemo ibice
Bila Kamere hatuone mwingine mwenye anaweza kuwa president wa nchi. Fayulu hakukuwa hata kandida, alitoka wapi? Sisi tunakatala Fayulu.
Aba ni bamwe mu bayoboke bishyaka Union pour la Nation Congolaise rya Vital Kamere baramukiye ku cyicaro cyaryo muri Kivu y'Amajyepfo Bukavu baramagana igenwa rya Martin Fayulu nk'umukandida umwe rukumbi w'amashyaka atavuga rumwe na leta mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu mpera z'ukwezi gutaha kwa 12 baravuga ko batamushaka kandi ko batanamuzi naho mu Burundi umugabo n'umugore we barayibishwe n'abantu bataramenyekana mu ntara ya Kirundo
Inchamake yamakuru tugira tubashikize mu kanya president wa Gabon Ali Bongo amaze hafi indwi zitatu ari mu bitaro mu gihugu cya Arabia Saudita arwaye bikomeye
Intambara hagati ya Israel na Hamas Hamas igenzura intara ya Gaza yo muri Palestina abantu 8 barimo umwofisiye wa Israel bayiguyemo
Muri Uganda abanyeshuri b'imikangara 11 bapfuye igihe umuriro waduka mu buraro bwabo bw'ishure riri mu manuko bw'igihugu aya makuru hamwe n'andi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu Idoni idori y'amakuru yo hirya no hino twabateguriye muri aka kanya duhere muri Congo aho umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta Union pour la Démocratie et le Progrès Social mufunyapfunyo UPDS wiyamirije uno munsi kwa mbere ingingo yafashwe n'umukuru wawo Felix Tshisekedi iyo ngingo yafashwe ku munsi w'Imana yari iyo guhitamwo Martin Fayulu nk'umukandida umwe rudende azoserukira abatavuga rumwe na leta mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'12 umunyamabanga mukuru w'umugambwe UPDS Jean-Marc Kabund yatangaje ko abanywanyi babo bashaka ko Tshisekedi ava mu masezerano yerekeye igenwa rya Martin Fayulu umugambwe uri ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo PPRD mu mpunyapfunyo wemeye ko wamenyeshejwe ku vyerekeye igenwa rya Martin Fayulu yatowe kuzosebukira abatavuga rumwe na leta mu matora akomeye mukuru w'igihugu azoba ku itariki 23 z'ukwezi kuza inyuma y'ibiganiro vy'amazi iminsi itatu i Geneve mu gihugu c'u Swiss abayoboye imigambi indwi itavuga rumwe na leta batoye Martin Fayulu kubaserukira muri ayo matora Martin Fayulu azohiganwa na Emmanuel Ramazani Shadari aserukira umugambi uri ku butegetsi PPRD uyo avuga ko adatewe amakenga n'igenwa rya Martin Fayulu
Ministri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu wari mu ruzinduko i Paris yasubiye imuhira igitaraganya kubera intambara ku mupaka w'intara ya Gaza yo muri Palestina igisirikare cya Israel cyaraye kigabye igitero muri iyo ntara ya Gaza ibisasu bya roketi 17 bimaze kugwa muri Israel biturutse muri Gaza ariko ntawe byahitanye nta n'uwo byakomerekeje Israel ivuga ko umusirikare wayo umwe w'umwofisiye yaguye mu mirwano naho ku ruhande rwa Palestina abayobozi baho bavuga ko abantu 7 bishwe barimo umukomanda w'umutwe wa Hamas witwa Nur Baraka Hamas ni igenzura intara ya Gaza
ku yandi makuru yerekeye Afrika ibiro vy'umukuru w'igihugu cya Gabon byemeje mu bwabaye ubwa mbere ku munsi w'Imana ko Perezida Ali Bongo amaze hafi y'indwi zitatu ari mu bitaro mu gihugu cya Arabia Saudita agwaye bikomeye ibiro vy'umukuru w'igihugu bimenyesha yamara ko ariko ateragira imitende umuvugizi w'ibiro vya Perezida Ike Nguoni avuga ko Ali Bongo yajanywe mu bitaro ku mugwa mukuru wa Arabia Saudite Riyad ku itariki 24 z'ukwezi kw'icumi Ike Nguoni amenyesha ko amaze gutora akoyoko biboneka ivyerekeye amagara ya Perezida Bongo vyari vyagumijwe mibanga rikaba vyatumye haba urukurukuru rutandukanye harimo ivyuko yoba asinzikajwe bikomeye n'indwara canke yoba yapfuye kubwa makuru atangazwa n'abaganga biwe aramaze gutora imitende biboneka avuga ko yari yaviriranye mu bwongo abaganga biwe bavuga ko yatanguye imyimenyerezo y'ugusubira kuronka inguvu mu mubiri wiwe umuvugizi w'ibiro bya perezida atangaza ko ari Bongo abandanya kurangura amabanga yiwe y'umukuru w'igihugu. Avuga kandi ko inzego za leta zibandanya kurangura imirimo yazo nk'uko bisanzwe hisunzwe ibwirizwa shingiro. Urwego rujejwe kugenzura itangazamakuru muri Gabon rwamenyesheje ku wa gatanu ko rwahagaritse ikinyamakuru Lobe mu kiringo cy'amezi atatu kubera urwandiko ruvuga ko igihugu cyitwara kubera perezida Bongo ari mu bitaro. Mukuru w'icyo kinyamakuru avugwa kandi ko yaziririjwe gukora mu kiringo cy'amezi atandatu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muje no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu@. Radio yacu vewa@ naho mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arinubira cyane umubano w'igihugu cye n'Uburayi. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Donald Trump yanditse akubutse Paris mu Faransa ati nitwe dutanga amafaranga menshi cyane, amadolari, amamiliyari, amagana, mu rwego rwo kurinda ibindi bihugu mu muryango wa gisirikari OTAN, nyamara duhomba ayo mamiliyari mu bucuruzi dufitanye n'ibyo bihugu. Trump avuga ko yasobanuriye bagenzi be bo mu Burayi ko ibyo bintu bidashobora gukomeza gutyo, ariko ko byamugoye kubibumvisha. Ibihugu 29 bigize OTAN byiyemeje ko mu 2024 bizaba byageze ku ngengo y'imari ya gisirikare ya buri mwaka ingana na 2% by'umutungo mbumbe wabyo. 8 byonyine gusa nibyo biyateganya guhera muri uyu mwaka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubugereki, Estonia, Rumania, Pologne, Lituania na Letonia.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tugarutse muri Afrika, abanyeshuri b'inkangara 11 bapfuye, abandi 20 barakomereka bikomeye igihe umuriro waduka mu buraro bwabo ku ishuri riri mu manuko bw'igihugu cya Uganda. Ibyo byabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana ryashiriwe uno munsi wa mbere nk'uko bitangazwa n'igipolisi cy'igihugu. Mukuru w'igipolisi cyo muri ako karere, Ben Nwamanya, yatangarije itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko abanyeshuri 11 bahasize ubuzima igihe umuriro waduka mu buraro butatu bw'abahungu ku ishuri ryisumbuye rya Saint Bernard riri mu karere ka Rakai. Yasiguye ko abanyeshuri bagera kuri 20 bajanywe mu bitaro bakomeretse bikomeye. Abaganga bavuga ko bamwe muri bo bazorokoka. Umuyobozi mukuru ku ishuri Saint Bernard, Henry Nsubuga, yatangaje ko yikeka ko abanyeshuri aheruka kwirukanwa kuri iryo shure bashobora kuba aribo bakoze ico caha kigayitse. Avuga ko bakoze ubwo bwicanyi babanje kugara iyi miryango y'uburaro bw'abanyeshuri imbere y'ukubuturira. Ivyo bikaba byagiraniye abaje gutabara abo banyeshuri. Henry Nsubuga avuga ko bamwe muri abo banyeshuri bari gushobora gutabagwa ngo yamara bapfuye kubera kubura impemu. Amenyesha ko imibiri y'abamwe muri abo banyeshuri yari yahiye ku buryo batashobora kumenyekana. Amenyesha ko igipolisi cyategereje gukoresha ubuhinga bwa ADN kugira kimenye abari bo. Igipolisi kimaze guhagarika abantu batatu harimo umwe mu bararira ishuri rya Saint Bernard. Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Washington DC, turi no kuri internet radio yacu vewa@. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Burundi, aho umugabo n'umugore baraye bishwe batemaguwe imipanga n'abantu bataramenyekana muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo. Jean Bosco ndarurinza araduha ibindi kuri inkuru.
Kugira ngo rero turangize ibyo byatwaremesha twemeshe n'umuryango wabuze tubasaba.
Uyo ni Alain Kibere Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo, yariko atanga indemesho ku mutumba wa Gaturanda muri komine ya Bugabira. Aharaye hagandaguwe abantu babiri, abo baraye bagandaguwe bunyamaswa n'abantu batatutse bamenyekana ni 10 yara w'imyaka irenga 80 n'umukenyezi wiwe Kabanyana Domitira w'imyaka ingana nka 75. Umwe mu bahungu b'umuhisi ari mu bahaserutse ibararikirwa hari nk'igihe cy'isaha 10 ku muhingamo w'uyu wa Mungu. Aravuga ivyo yahasanze.
Ubwo ndiwe ndaduga nica ndaduga gakeye ndaduga no kwagwa ubwo nyene buje nk'isoroka nk'uko gakeye nsanga intukuzi jamara sawa kuri yuko, umusaza, damu hii mbagwe damu sherupurtin, kwa nina hasidze, araba nihaviri, asanzangu wamuhunawe ya ganda guarun, wondi wewe ya chie, nza kuhama garare, mama, uri he, kama chanzo mumtimu mgira, tivayo.
Imbere, yuko sanga, awahisi wa ganda guwe, uyaasi sugambe. Avuga ko yari yabonye abantu biruka bafise imipanga.
Uwundi nabonye yirukanka umwe minani wa wigipanga uwundi yamuje mu nyuma ni nkunzimana
bafana ikintu muhiye.
Icyo rafana umuzukuru wiye. Minani nawe numukwe w'umugabo witwa Mudeherana. Ariwe muramu wo nkunzimana.
Umukuru mutumba gaturanda avuga ko hari hasanzwe icuka kibi gihagaze kukwikekana uburozi muri uyo muryango n'indyane z'amatongo zirimwo. Ntabanganya Imana Salvator arongoye umutumba wa gaturanda.
Ni ukuvuga muri rusange turazi kugira ibintu byagenze bishe sekuru inkomoko rero nzuri inyuma kujya byari gisanzwe bimeze mu kibano ni ukuvuga uwo mutama yarigeze kugaburira abana amatongo hanyuma amatongo kubera yuko umutama icyo gihe yarigeze kugira ikibazo nyuma y'imyaka nk'ingarisi ndayiruka ubwa mbere aho arabikiyonza akagira mitongo igaturanda kuko yari umuryango ufise amatongo ku mitumbi ibiri hayica gihe harigeze kuba urusaku rwo kuvuga ngo mutama ngo araroga ngo rukurukuru rero ari kiyonza sinibuka umwaka byabereyemo byarashitse ngo baramutera grenade hariya grenade ahitanye umutambukanye w'icyo gihe kwa afite ingo zibiri hanyuma we wararukuka acavayo aza kubino
ntabanganya Imana ati urufu rw'umwe mu buzukuru babahisi ruri mugongereje icuka kibi
ubwo rero harejo ubundi kintu cyashitse ni nyuma y'ukwezi kumwe hariho umwana w'uwo mugabo yitwa Mudaheranwa umukobwa w'inkumi yari ifite imyaka ishika ku 20 yafashwe ku mugoroba nk'igihe cyo ku mugoroba nk'igihe cya 22 uwo mwana ageze mu gihe cy'amasaha 6 y'ijoro yaciye acikana ubwo rero urwanko rushoradzuka ngo nta wundi amwiciye ngo nise wiwe ngo niwe ngo akoze ibyo bana
aretse bere mutabazi asaba abatware bo hasi kumenyesha hakiri kare inzego zibakuriye ikibazo nk'ico iyo kimenyekanye kugira bazitire ibara ritaragwa
ariko rero abatware muze tureme kandi tumenyere umugenzo ukumva ahantu hari ikibazo hari ingorane zishobora gutuma umutekano uhungabana muca mumenyesha buno nyene abantu bari hafi babegereye haba mu miryango haba mu ntwaro benshi bafatiriwe n'itwazimanya hano n'abantu benshi mushobora kwitura mugabo mukanababwira yuko ikibazo kiri aho ariko hari gikomeye gishobora gutuma n'abantu bicana
uwo mutware arizeza abanyagihugu bo ku mutumba wa gaturanda ko ubutungane bugiye gukora
twumvise yuko hashoboye gufatwamo umwe mugabo nawe n'ingenzi bacaye mu gwikiye ko sinzi by'ukuri ko hariho umuntu azafite ibyemeza azaba temera tuzubwiki baza yuko ari muri abo babikoze ariko abo bandi muva ko babonye kaca bumva ko bahunze bibaza yuko ejo cyangwa hirya y'ejo aho bari ata muntu umwe ari ngaha azo bakingira ikibaba aho banyegurukira hose aho tubabonera hose bategereza guca bafatwa bakishura icyo cyaha bakoze
hagataho abanyagihugu bo ku mutumba wa gaturanda basabwa n'abajejwe intwaro kuvavanura n'ivyo kwagirizanya uburozi bakirinda no kwihanira bibutswa ko bihanwa n'amategeko mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco urakoze nkuko twabibabwiraga nshuti z'ijwi rya Amerika mu kanya abatavuga rumwe na leta bacitse ibice muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intandaro ni icyemezo cy'amashyaka arindwi atavuga rumwe rero n'ubutegetsi cyo kugena Martin Fayulu nk'umukandida umwe rukumbi uzayahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yanyarukiye ibukavu areba uko byifashe yatuzaniye inkuru
Bila kamere hatuone mwingine mwenye anaweza kuwa president wa nchi. Fayulu hakukuwa hata kandida, alitoka wapi? Sisi tunakatala Fayulu.
Abo ni bamwe mu bayoboke b'ishyaka Union pour la Nation Congolaise rya Vital Kamere babarirwa muri 200. Baramukiye ku cicaro cyaryo muri Kivu ya Majyepfo ibukavu. Baragira bati atari kamere nta wundi tubona ukwiriye kuyobora igihugu. Bakongera bati Fayulu nta na rimwe yigeze abo umukandida. None aja turukaye Kwebwe twamaganye Fayulu kamere niwe mubyeyi wacu Fayulu turamwamaganye rwose biciyo byagaciye nuko abo bakiri icyemezo cy'abayobozi b'amashyaka arindwi atavuga rumwe n'ubutegetsi arimo UNC yabo yarayafatiye Geneve mu Busuwisi cyo kugena Martin Fayulu nk'umukandida yose agomba gushyigikira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka turimo, aho azabahanganye na Bwana Emmanuel Ramazan Shadari wamaze kugenwa n'ihuriro ry'amashyaka arimo n'iriri ku butegetsi kuri bamwe mu banyamuryango ba UNC. Ariko mu gihe bitagenze uko bo babivuga ngo umuyobozi wabo ari we wiyamamaza no gutora ntibazirirwa bajyayo. Uyu munsi nibwo bwa mbere twumvise bavuga Fayulu, ntitwigeze tumwumva na rimwe mu mahiganwa y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. None aje aturukahe? Ahaku ntango twe nk'impirimbanyi za UNC muri Kivu y'Amajyepfo i Bukavu turavuze ngo umuyobozi wacu nave muri iryo huriro ajye ukwe tuzamutora ku bwinshi. Fayulu turamwamaganye, ntitumuzi. Twebwe ntituzigera tujya gutora umukandida wundi. Turi inyuma ya Vitali Kamere. Ijambo ryanjye ni iri, ntacyo nshaka kongeraho cyangwa se kuvanaho. Atabaye Vitali Kamere byose n'ibirorere. Uretse aha kuri UNC ku cyicaro cya UDPS ya Felix Tshisekedi naho byari nk'uko abayoboke bayo twasanze nubwo babarirwaga muri mirongo, bamwe mu twaganiriye iby'iki cyemezo cyafatiwe Geneve aho n'ishyaka ryabo ryari rihagarariwe ntabwo babikozwa. Ihuriro ry'urubyiruko rwa UDPS twamaganye twivuye inyuma icyemezo icyo ari cyo cyose cyafatiwe Geneve. Twifite umukandida wacu nimero ya 20 ariwe Felix Antoine Tshisekedi Chirombo. Nibwanjye ngiye gutangira kwamamaza umukandida wanjye nimero 20. Oya, uretse no kuba atazwi nta nubwo afite abayoboke, ishyaka rye nta cyicaro rigira i Bukavu. Sinzi naho rigifite, nta bayoboke baryo mbona, nta muyoboke wa SD nzino, nta n'uwa Martin Fayulu nari nabona, ntaho azwi n'ishyaka rye uretse Kinshasa gusa. Abayobozi b'aya mashyaka ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yashoboye kuvugisha n'abigenwa rya Martin Fayulu ntibarikozwa. Madame Jose Mina, presidente wa UDPS muri Kivu y'Amajyepfo ati:
Nous étions en congrès extraordinaire au mois.
Kwari mu nteko rusange idasanzwe mu kwezi kwa gatatu Kinshasa, iyo nteko niyo yahisemo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chirombo nk'umuyobozi w'ishyaka akanaba umukandida perezida. Kwe rero nka UDPS kutwumvisha ko Felix Tshisekedi atakiri umukandida wacu birasaba guhamagaza indi nteko rusange tugasubirayo mu nteko. Felix ubwo akatubwira ngo nakuyemo kandidatire yanjye, hanyuma inteko nayo ikabifata umwanzuro. Icyakora kuri imwe mu miryango ya sosiyete sivile ndetse n'indi ivuga ko iharanira uburenganzira bw'abaturage ho, iyi ni intambwe nziza ifite byinshi ivuze muri politiki ya Congo. Twebwe nk'abanyamuryango ba sosiyete sivile muri Kivu y'Amajyepfo, ibyo twabyumvise nk'abandi bose ko ari Martin Fayulu wemejwe nk'umukandida rukumbi. Uko guhuza rero kuri twebwe biratwereka ko nibura abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi batangiye gukura mu bijyanye na politiki. Twebwe turabona ko ari intsinzi ya mbere abaturage bakwiye kwishimira kuri uyu munsi. Ku ruhande rwacu nkaruca, twakomeje guharanira uburyo abavandimwe bacu bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bagera ku rwego rwo gutanga umukandida umwe bahuriyeho. Uretse n'aho i Bukavu, muri myinshi mu mijyi irimo n'umurwa mukuru Kinshasa, abayoboke ba UDPS na UNC agaragara nk'akomeye kurusha ayandi muri aya arindwi atavuga rumwe n'ubutegetsi yihurije mu cyitwa Amuka, bamaganye igenwa rya Martin Fayulu wa SD nk'umukandida rukumbi bahuriyeho. Kugeza ubu rero hategerejwe kumenya niba abayobozi b'aya mashyaka yombi bari bwisubireho ku cyemezo bafatiye hamwe na bagenzi babo, cyangwa se bari buganirize abayoboke babo bakabemeza gushyigikira Martin Fayulu. Ikigaragara ariko ni uko ku gucikamo ibice kw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi byongerera amahirwe Emmanuel Ramazan Shadari wo ku ruhande rwa leta mu matora ateganyijwe ku wa 26 z'ukwezi gutaha kwa 12. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika muri Kivu y'Amajyepfo.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Burundi, umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD watanguje indwi yahariwe intwari ku rugamba. Ibindi kuri inkuru dutega amatwi mugenzi wacu Raymond Zimana.
Uyu munsi wahariwe intwari ku rugamba wahora uhimbazwa ku izina ry'umunsi w'umugwanyi. Kuri uyu wa mbere niho umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD watanguje icyese indwi yahariwe abagwaniye demokarasi mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko byashikirijwe na Evariste Ndayishimiye yaramutse umugambwe CNDD-FDD. Uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe yemeje ko ari umunsi wo kwibuka ibihe bibi abarundi baciyemwo kugira hategurwe kazoza keza gashingiye ku mahoro.
Uyu munsi rero ni nk'akaryo ko kwibuka, kwibuka ibihe bibi twaciyemwo kugira ngo bidufashe kubaka kazoza keza. Ibyo nibyo byose kuza ngaha ni imwe mu mbo zituma twibuka, twibuka ayo mabi kugira ngo n'umwana azovuka aze yamaze neza yuko ibyo twaciyemo byari bibi ntagira uzosubira no kubihoha tuje ngaha kandi tubatuje kwiga ingene tugiye kubana mu mahoro
ndayishimiye yasavye abanywanyi b'umugambwe arongoye eka n'abarundi bose ko ino ndwi iyo babera igihe cyo kwimirimbura kugira bakomeze ubumwe mu ntumbero yo gutangura indwano ishikana ku iterambere mu kugwanya ubukene
icyo gihe muri ibyo bigoye twaharuranamo abahutu n'abatutsi n'abatwa ntitwabona abarundi ntitwabona uburundi no munsi rero tuje ngaha duca tubona akamaro ko kunga ubumwe hagati ya bene Burundi abagumya banga bose mbere tene novuga abarundi bose tuje mu rugamba rwo kugwanya ubukene ntidusoshoboraga kurwana rero tutunze ubumwe ariko nitwunga ubumwe ubwo rugamba tuzarutsinda tubandanye twese tuje ku rugamba kuko aharaye inzara hazinduka inzigo
mu ishyirahamwe ryishinze kurondera iterambere ry'abamugariye ku rugamba ADMH bavuga ko iz'uyu munsi atavyo bazi kuko batagishwa inama n'abatunganya uyu munsi kasiye biza bigomba akabona ko uyu munsi mukuru ari umugambwe kuko abahoze ku rugamba bakumigwa agasaba nuko izina ry'uwo munsi ryohindurwa
mu gifaransa bavuga lo combattant mugabo twebwe mu gifaransa tuvuga l'ancien combattant kuko ancien combattant na lo combattant n'amajambo abiri adahura nico gituma rero twebwe twahanura ko bokoresha jambo indwi yahariwe uwahoze ku rugamba yaba byari biteguye neza no kuvuga hategerezwa kubamwo abaserukira abandi mu mashirahamwe yabahoze ku rugamba bakaja mu nteguro yabyo kumbure niho byogize insiguro ku gihugu nayo ubundi ubu gushika iyi saha twebwe muri ADMH tuvuga tuti n'umunsi mukuru w'umugambwe si umunsi mukuru w'abahoze ku rugamba
uyaserukira abahoze ku rugamba abona ko uyu munsi atacumaze mu gihe abahoze n'abamugariye ku rugamba babayeho nabi biza bigomba abona ko uyu munsi aruza guhuma amaso abahoze ku rugamba agasaba ko shigwaho amategeko agenga abahoze ku rugamba mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo bafise
mu 2005 hashi abantu mu buzima budasanzwe naho babwita ubusanzwe mugabo hakaba atamategeko ahari none wumva iyo minsi mikuru y'ikimariki atani itegeko ry'abahoze ku rugamba ribagenga rihari izo bagira no guhuma amaso amakungu no kwereka abantu ko bari kumwe mugabo kandi batari kumwe kumbura ko kugomba ntihagire wirirwa arabaza ati mbega uburenganzira bwanje ni ubuwe mu Burundi nta wahoze ku rugamba afite ikibanza kuko ni uburenganzira bwinshi twe tudafise ahandi bagiye kubigisha ingene bo bikora bafise
indwi yahariwe intwari ku rugamba yatanguriye muri komine Manda mu ntara ya Bubanza hari natemwa y'abagwanyi b'umuhari FDD wabyaye umugambwe CNDD FDD biciwe muri iyo ntara uyu munsi ukamuhimbazwa icyeze ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa 11 mu gihugu cyose ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
dusubire mu Rwanda aho uyu munsi urukiko rw'ikirenga rwagombaga kuburanisha urubanza rw'ubujurire uruganda rutunganya ibireti Horizon Sopirwa ruregamo umunyemari Paul Muvunyi kunyereza amafaranga y'amanyarwanda arenga miliyari 2 ariko urubanza ntirwabaye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa yarahari araduha ibindi bisobanuro kuri inkuru
Bwana Paul Muvunyi yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga ari mu ipantaro y'umukara ishati y'umweru n'inkweto z'umukara yari yunganiwe n'abanyamategeko babiri Maître Christophe niyo mugabo na Maître Alfred Bandora uruganda rutunganya umusaruro w'ibireti mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda Horizon Sopirwa narwo rwunganiwe n'abanyamategeko babiri Maître Isaïe Mpayimana na Maître Emmanuel Abijuru uru ruganda rurarega umunyemari Muvunyi cyane n'umuyobozi w'ikipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda Royal Sport kunyereza amafaranga yarwo ubwo yari akirubereye umuyobozi w'inama y'ubutegetsi mu 2007 muri yo harimo amadolari y'Amerika miliyoni 1,200,000 akomoka kuri toni 20 z'umushungi w'ibireti ngo yagurishije mu mahanga n'andasagaho miliyari 1 y'amafaranga y'inzitiramubu bavuga ko yakomokaga ku isoko bahawe na Minisiteri y'Ubuzima baramurega ko uyu mafaranga yose atageze kuri konti ya Horizon Sopirwa ibyo kimwe n'ibindi ariko bwana Muvunyi yarabitsindiye mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi Horizon Sopirwa irajurira mu kujurira Horizon Sopirwa iravuga ko umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yabogamiye ku munyemari bwana Muvunyi mu rukiko rw'ikirenga abamwunganira bahise bazamura inzitizi imbere y'uko urubanza ruburanishwa mu ngingo z'ubujurire bavuze ko hari amasezerano y'ubugure yo mu 2008 hagati ya Horizon Sopirwa na Horizon Group Ayo masezerano mu ngingo yayo ya 8 ngo avuga ko haramutse habayeho ukutumvikana n'andi makimbirane byose byagombye gukorwa mu myaka ibiri waguze societe yamaze kuyegukana. Abanyamategeko baravuga ko Horizon Group yegukanye uruganda rutunganya ibireti mu 2012, bakavuga ko kubera ayo masezerano atubahirijwe nta rukiko rufite ububasha bwo kwakira ikirego, kuko ngo Horizon Sopirwa yatangiye kuregera mu 2016. Uku kurega muvunyi mu buryo bamwunganira bita bw'impitagihe ngo nuko muhungabanyiriza umutekano n'inzitizi abunganira uruganda rutunganya ibireti bavuga ko yabatunguye kuko batari barayimenyeshejwe. Barafata ibimenyetso nk'uburyo uruhande rwunganira muvunyi rwahisemo bwo gutinza urubanza, bisunze ingingo z'amategeko bagasaba kubihanirwa kuko ngo si ikimenyetso gishyira uruhande ruhande rwavumbuye, bagashimangira ko urundi ruhande rwagombye kuba rwarakigaragaje na mbere kose. Abunganira muvunyi bavuze ko bagishyize mu buryo bw'ikoranabuhanga rikoreshwa mu nkiko rizwi nka systeme kuva mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Abunganira uruganda rutunganya ibireti kandi baravuga ko ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyavumbuye ko uruganda rutagaragaje umutungo warwo rwagombaga gusorera uko bikwiye, bituma bagihanisha miliyoni zisaga 700 z'amafaranga. Bakavuga ko byose byagizwe mu ruhare n'uyu munyemari. Uruhande rumwunganira rwo rwabwiye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ko ikimisoro cyari cyaravuye mu nzira kuko ministeri y'imari n'igenamigambi yagiranye amasezerano na Sopirwa ifata imigabane muri urwo ruganda. Bakavuga ko abo bahanganye baregera ibitariho. Muvunyi wahawe ijambo akanya gato yavuze ko ibyakorerwa ari akarengane. Aravuga ko Horizon Sopirwa ari ishami rya Horizon Group kandi ko nta hererekanya ububasha ryabayeho mu kugura uruganda rutunganya ibireti rujya mu maboko ya Horizon Group. Arumvikanisha ko amasezerano y'ubugure yaho nyanzwe. Umucamanza yasabye uruhande rwunganira muvunyi kugira icyo ruvuga ku by'urundi ruhande rwemeza ko umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yaciye urubanza kandi yari yarihanwe. Basubije ku rukiko rwasuzumye ubwihane rutegeka ko inteko yaburanishaga urubanza itahinduka kandi ko byari byubahiriza amategeko. Muvunyi ahakana ibyo aregwa akavuga ko amafaranga yari kuri konti z'uruganda kandi ko yanakoreshejwe mu nyungu zarwo. Ibi ni ibirego byaburanishijwe bwa mbere n'urukiko rw'ubucuruzi rwa Musanze rutegeka ko muvunyi yishyura amadolari miliyoni 1,200,000. Muvunyi yajuririye icyemezo cy'umucamanza wa mbere mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi, birangira umucamanza mugize umwere, ari nayo ntandaro yo kujurira mu rukiko rw'ikirenga bikozwe n'uruganda rutunganya ibireti, kuko kubwo abarwunganira basanga umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yaragaragaje ukubagamira gukomeye kuri muvunyi. Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yavuze ko agiye kubanza gusuzuma inzitizi uruhande rw'umunyemari muvunyi rwamugejejeho akazazifataho icyemezo urubanza rukazabona gukomeza. Iburanisha ritahiriri ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mukanya turasezerana mu biganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha yamara imbere yaho. Reka dusubire tubibutse ingingo nkurunguru z'amakuru twabateguriye. Umugambi ukomeye utavuga rumwe na leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS mu funyafunyo, wiyamirize uno munsi wa mbere ingingo yafashwe n'umukuru wawo Felix Tshisekedi. Iyo ngingo yafashwe ku munsi w'Imana yari iyo guhitamwa Martin Fayulu umukandida umwe rudende azoserukira batavuga rumwe na leta mu matora mukuru w'igihugu azaba mu kwezi kw'icumi na kabiri.
Umusirikare w'umwofisiye wa Isirayeli n'umukomanda w'umutwe wa Hamas bapfiriye mu mirwano yabereye muri Gaza mu ntara ya Gaza ya Palestina, ubwo ingabo za Isirayeli zateragayo nyuma y'ibisasu bya roketi 17 byaguye muri Isirayeli biturutse muri Gaza. Abandi bantu 6 nabo baguye muri iyo ndwano.
Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Gabon byemeje mu bwa mbere ku munsi w'Imana ko President Ali Bongo amaze hafi indwi zitatu ari mu bitaro mu gihugu cya Arabia Saudite arwaye bikomeye. Ibiro by'umukuru w'igihugu bimenyesha yamara ko ariko atera aronka imitende.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akomeje kuvuga yuko abari mu muryango wa gisirikare wa OTAN bagomba gutanga amafaranga menshi nk'ayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika itanga gukingira umutekano w'ibindi bihugu, nyamara nk'uko abivuga mu bucuruzi hagati y'ibyo bihugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika arihahombera.
Abanyeshuri b'imikangara 11 bapfuye, abandi 20 barakomereka bikomeye igihe umuriro waduka mu buraro bw'ishure riri mu bumanuko bw'igihugu cya Uganda. Ibyo byabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana ryashyiriweho no munsi wa mbere nk'uko bitangazwa n'igipolisi cy'igihugu. amakuru n'ibiganiro twari twafite kuri isaha ni bigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tubona yakanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Wahagaririye ibiganiro ni Eti Gwema kuri mikoro mike 10 na Fideni Yongabo
na Thomas Kamilindi. Turabashimiye cyane, mukomeze mugira umugoroba mwiza, murakarama.